Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 bice 9 ya radio ijwi riyobora. Inahe Washington DC na Eugenia Makamusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ni ibiganiro tubategura tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ku itariki 11 k'ukwezi kwa 11 ari nta gihindutse, intamba mu rugamba zizakina umukino uzahuza Uburundi na Mauritania in Nouakchott. Ni umukino iyi kipe igomba gutsinda kugira ngo Uburundi bwizere kuzajya mu mikino ya Afurika y'umupira w'amaguru mu mwaka utaha, akaba ariyo mpamvu igiye gukora iyo bwabaga.
Dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya, tugashobora gutsinda nonga cizere cyo kuba kalifiye kizoba kigaruse. Nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose, turabe yuko izi matchi zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi.
Ubu ni Jimmy Ndayizeye, umutoza w'intamba mu rugamba. Abigaga muri kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari mu Rwanda babuze aho berekeza, aho imariye gufunga imiryango kubera ibibazo by'ubukungu. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya n'ino ku isi n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya n'ino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezwaho na Aloys Bigirimana. Aloys, bwakeye neza.
Bwakeye Eugenie. Umurepublikane yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Walter Bush ejo ku munsi w'Imana yarakeje uwatsinze amatora yo mu ndwi iheze Joe Biden, avuga ko uwo mudemokrate yatowe yatsindiye akaryo ko kuyobora no gushyira hamwe igihugu. Perezida Bush yatwaye Amerika kuva muri 2001 gushika mu 2009. Yavuze ko afise ivyo adahuriza ko na Joe Biden muri politike, ariko ko amusengeye kugira aze aroranirwe. Yavuze kandi ko yiteze kuzomufasha mu buryo ubucanke ubundi uko azoba ashoboye. Perezida Bush kandi yaratelefonye uwuzobicegera cha Perezida Kamala Harris aranamukeza. Bush yavuze ko ashimiye Biden ku butumwa yashikirije bwo gukunda igihugu ku mugoroba ku munsi wa gatandatu, igihe yariko avuga ko yatsinze Perezida ariho iki gihe umurepublikane Donald Trump, inyuma y'iminsi ine haharurwa amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri hamwe n'amajwi y'abandi batoye mu ndwi z'imbere yaho. Tukivuga kuri ayo matora, abategetsi bo ku mugabane wa Buraya baragize icyo bashikirije mu buryo bwo gushyigikira, bongera barakeza Joe Biden ku ntsinzi yiwe kuri Donald Trump mu matora yabaye muri Amerika. Bongeye baranakeza uzoba ari cegera ciwe Kamala Harris ku ntambuko yinjiyemo. Inyuma y'iminsi bari bamaze barindiriye irangira ryo guharura amajwi, umugabane wa Buraya ufise ibyizigiro ko hagiye kuba ibihe bishasha by'imigenderanire na Amerika. Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Buraya umufasoni Ursula von der Leyen yarakeje abagiye kuzoba abategetsi bashasha ba Amerika. Yavuze ko ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari inshuti kandi bafise ibyo bakorera hamwe. Perezida w'inama nshingamateka ya Buraya David Sassoli yavuze ko isi ikeneye imigenderanire ikomeye hagati y'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe no kongera kuvugurura imigenderanire izoshobora guhangana n'ibibazo by'iki gihe. Abandi n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, chanceliye w'Ubudagi Angela Merkel, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu barashimikiye ku migenderanire myiza bifuza ko yokomera kuri iyi leta nshasha igiye gutwara Amerika. Ku mugabane wa Afrika, abanyagihugu baharugwa mu majana barataye imihana yabo mu ntara iri mu manuka ubushira uburengero bwa Kamerune ahavugwa ururimi rw'Icyongereza. Ni nyuma y'aho abarobeli bahatereye bakica umukuru waho baganaturira ikirimba ciwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Abakuru b'iyo mihana bakekwa gukorana na leta nkuru ya Kamerune mu kurwanya Barobere baratewe n'abakekwa kwari Abarobere nyene kuva iyo ntambara abakuru b'imihana barenga 11 nibo bamaze kwicwa abandi 17 banyurujwe ariko barongeye kurekurwa muri Ethiopia umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Abiy Ahmed yarasubirije umukuru w'ibiro bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana mu gihe ibitigiri by'abasirikare bakomerekera ku rugamba byiyongera mu mishamirano imaze iminsi 5 mu ntara ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu Abiy kandi yasabye amakungu gutahura ibikorwa bya gisirikare yatanguje mu ndwi iheze kumugambwe TPLF utwara iyo ntara yawagirije kurondera guhungabanya igihugu Papa Francisco yasabye Ethiopia kwirinda intambara iciye mu bigwanisho abasaba gusenga no kuganira hagati yabo mukuru w'intara ya Tigrinya Debretsion Debremikaeli yasabye umuryango umwe bwa Afrika kwerekana uruhara rwawo mu kubuza Ethiopia kugwa mu ntambara hagati y'abenegihugu aya makuru atangajwe mu gihe abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri ico gihugu bavugiye ko abasirikare hafi jana bariko baravuga ibikomere mu bitaro cyo mu ntara ya Amhara.
Arezi urakoze kutugezaho aya makuru. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugarutse ku byerekeye amatora muri Amerika. Aloyizi Bigirimana yaraye avuganye n'umunyamerika ukomoka mu Rwanda Brian Thompson utuye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'igihugu amubaza uko yakiriye ijambo Joe Biden yatangaje yakira insinzi.
Yari ijambo rikomeye cyane kandi rihumuriza abene gihugu ko bagomba kwitegura amahoro mu gihe kizaza mu gihe azaba yafashe ubutegetsi bwa nyabyo ku itariki 20 z'ukwa mbere muri 2021. Ryari ijambo rikomeye kandi iyo wamurebaga abonaga ko nawe ari ibintu ashyize ku mutima nyuma y'imyaka ine twari tumaze turi mu gihiragiro cy'ibibazo byinshi byatewe n'uyu muperezida uvuyeho.
Egome bwana Thompson, uretse iryo jambo Biden yavuze ku munsi wa gatandatu mwiteze iki none kuri insinzi mu minsi mike iri imbere?
Ibyo twiteze ni byinshi, ni byinshi ku giti cyanjye navuga ko bikabije no kuba byinshi kandi n'abandi ari abenegihugu hano muri Amerika no ku isi ndetse ndacyaka ko biteguye byinshi kuko amahoro abonaga atari menshi muri kino muri na myaka ine ishize amahoro yagiye aba make mu gihugu ndetse n'amahanga akagera hanze. Hari hayeho ibindi bibazo byo mu buvuzi kubera COVID-19 ibaho ariko ubutegetsi bushaka gusa naho yubikira kugira ngo abantu batamenya uko bigenda. Ubwo nkakeka ko muri no myaka igiye kuza hazabaho impinduka y'ukuntu noneho hazabaho ingamba zikomeye cyane ku buryo iki kibazo twazagira icyo tugikoraho. Habayeho ubwicanyi bukabije bwa twakwita abanyakamwe, ubwo no kuba minority ariko cyane cyane ku birabura. Ndabonaga nkaho nta demokrasi n'imwe yari ikiriho, nta burenganzira bw'umuntu bwa bukiriho. Ubwo rero kubona gutera ko uburenganzira bw'ikiba muntu bugiye bugaruka hano, umwirabura akagenda ko mu nzira yumva ko afite amahoro, ubwo numva ko ari ikintu gikomeye cyane kiyitegeje.
Hari Abanyamerika barenga imiliyoni 70 biboneka yuko batoye Donald Trump, none musanga Joe Biden na Kamala Harris bagiye kuzokorana bazokora iki kugira ngo banezereze abo bantu barenga imiliyoni 70 batabatoye?
Abo bantu kubanezeza ni ibintu bikomeye. Ubwo nagira ngo mbwire ko mukanya umukobwa wanjye yari mu modokari noneho abona bamwe muri abo ngabo izo miliyoni 70 ngo bafashe umuhanda, mbese bigaragambya nka kwa kundi kwintera hamwe ise cyangwa se kwibindi mu bindi bihugu kuntu bakora ibintu by'iterabwoba. Iyo rero kugira ngo nezereze nk'abantu nabariya twita abaweza ngo ni mu bikorwa bibi cyane n'ibintu bikomeye, ariko bizakunda kuko nyeza ko uyu ni umujinya bafite w'impinduka zibaye kano kanya, ariko uko iminsi izagenda yiyongera bazabyemera.
Icigwa mubona aya matora yokwereka isi canke abanyamerika ubwabo n'icyahe?
Icyo yabireka nuko icya mbere ni ukubanza gufata waba umuyobozi uwo ari we wese, mbe turavuga cyane cyane hano muri kimara Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yuko umuyobozi uwo ari we wese agomba kumenya icyatumye ayoborwa akamuyobozi. Nkatwe kuko abirabura n'abandi banyakamwe muri kino gihugu, icyo twiteze cyane ni uko tugiye kugira agahenge ko kubona umukuru w'igihugu atatwumva, ahubwo ashaka kuduteza abantu nk'abariya bitwara bitwara ukundi kuntu. Amahanga yo nayo ni ngombwa ko azagira icyizere, kuko ntabwo ari twebwe twenyine yahohoteraga amahanga.
Brian Thompson ni umunyamerika yamuka mu gihugu cy'u Rwanda, akaba muri Leta ya Georgia. Turabashimiye muri aka kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Aloyse Bigirimana, urakoze. Tugenda naho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, duhereye mu Rwanda. Nyuma ya kaminuza eshatu ziherutse gufungwa na Leta y'u Rwanda zishinjwa imikorere mibi, indi kaminuza iherutse gufunga imiryango yo ivuga ko ari ikibazo cy'ubukungu butifashe neza. Abigaga muri kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari babuze aho berekeza. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda.
Iyi kaminuza izwi ku izina rya Kimu, iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Mu itangazo yasohoye, yatangaje ko ifunze imiryango kubera ibibazo by'ubukungu, ndetse isaba bayigagamo kwishakira andi mashuri. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwatangarije Radio Ijwi ry'Amerika ko ihomba ry'iki kigo cyabo ryatewe n'umwenda iyi kaminuza yafashe mu mabanki, ariko ngo icyorezo cya COVID-19 nacyo cyongereye ibibazo ku ruhande rw'abanyeshuri, bavuga ko bakiri mu gihirahiro kuko bataramenya aho berekeza.
Ni ukuba kuko Kimu yatubwiye ko ihagaritse ibintu byo kwigisha kubera ibibazo ifite by'amafaranga. Ariko icyo dufite bari kutubwira ngo abarimu bamwe bimenya amanota kubera ko batabishuye. Urumva rero twabuze amatranscript, izindi kaminuza zaratangiye kwigisha, twahamagara abarimu bakatubwira ati ntabwo bari butange amanota kubera ko batarishuka. Ariko ntacyo dufite twabikoraho utarabona transcript, se nibande bakwakira.
Ikibazo dufite bavuga ngo nizo transcript nituza kuzibona ibindi bigo biraza kudusaba gusubira inyuma. Ahubwo twebwe ikintu twasaba nka heke yare buryo yadufashe bwo gufata transcript tukijyana ku kigo warusigaje amasomo atatu cyangwa abiri, kandi uko tubize amategeko ya heke nuvuga ngo iyo urekrashije ukajya kuri indi universite bisaba kwiga 50%. Ubwo rero umva yuko ni ikibazo gikomeye twebwe nko ku bantu twari dufite dusigaje amasomo make. Rero badufasha bakadukurikirana ikibazo cyacu kugira ngo ibintu bigende neza natwe tubashe kwiga.
Icyo twifuza ni uko batubwiza ukuri bakatubwira ngo ibyarananiranye mugende mushake ibindi bigo, niba tuzasubira inyuma nabyo tukabimenya.
Iyi kaminuza yashinzwe na Bwana Peter Rutaremara witabye Imana umwaka ushize. Umugore we Madamu Kayisengerwa Rachel wasigaranye ubuyobozi avuga ko urupfu rw'umugabo we rwongereye ibibazo muri iyi kaminuza. Yemeza ko bamaze amezi agera ku icumi badahemba abarimu.
Ku ishuri rero twabaye duhagaritse kubera ibibazo twagize by'ubukungu. Twafashe inguzanyo twubaka amashuri, noneho abanyeshuri baragabanuka, hazamo n'ibibazo bya korona, mbese biba birebire tubura amafaranga yo kwishyura. Ariko byatangiye na mbere ya korona, gusa nyine korona ijemo birahuhuka nyine kubera ko twamaze amezi atandatu yose dufunze tudakora.
Ko bahuze batubwira ko batarimo guhabwa amanota yabo kugira ngo bajye gushaka ibindi bigo, byo murabafasha iki nk'ubuyobozi?
Turimo kubafasha, ikibazo cy'amanota turakizi kubera ko hari abarimu batinze kuyazana, ariko ejo dufitanye inama nabo kugira ngo tubabwire bayihutishe bareke gukereza abanyeshuri.
Abarimu barimo kuvuga ko ngo bashobora kuba batazayatanga kuko batarimo guhembwa imishahara yabo. Mubarimo imishahara ingana gute?
tubarimo imishahara y'amezi 10 ariko tubirimo ko turashaka kubishyura vuba nabo bikava mu nzira turashaka guhura nabo ejo tukababwira bakazana amanota.
Umuyobozi w'inama ishinzwe amashuri makuru mu Rwanda Mukankomeje Rosa aganira na Radio Ijwi rya Amerika yasobanuye ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti mu buryo bwihuse. Uyu muyobozi yumvikanishije ko abarimu badakwiye gufatira amanota y'abanyeshuri kuko nta ruhare abana bagize mu ihomba rya kaminuza bigagamo.
Abarimu bafitanye kontra n'ishuri, niba ishuri ritabishyura ntabwo bagomba gufata abana ngo bafateho ubugwate. Bafite uburyo bwabo, niba umuntu mufitanye amasezerano iyo atayubahirije ugana minisiteri y'abakozi cyangwa se byananirana ukajya mu nkiko, ariko ntabwo bari bufate amanota y'abana kuko amakosa ntabwo ari baturukaho. Icyo nacyo ishuri ryemeye ko kigiye kuganira nabo kugira ngo barebe uko bagikemura.
Iyi kaminuza ifunze imiryango nyuma y'izindi eshatu zafunzwe na minisiteri y'uburezi mu mezi atatu ashize, harimo Christian University of Rwanda yari yahawe umuremyi Pierre Damien ubu uri mu maboko y'ubutabera koreje indangaburezi ya Gitwe na kaminuza ya Kibungo. Izi kaminuza leta ivuga ko yazambuye uburenganzira bwo gukora kuko hari ibyo zananiwe kuzuza kugira ngo zikore mu buryo bwemewe n'amategeko. Abanyeshuri bari basanzwe biga muri kaminuza ya Kimu yafunzwe bagera ku 1000 baje biyongera ku bandi 2000 bigaga muri za kaminuza eshatu zirutse guhagarikwa na leta. Aba bose bakaba bifuza kubona izindi kaminuza zabakira bagakomeza amasomo yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Muracyari kumwe na Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino, reka tuhere mu Burundi. Ku itariki ya 11 y'uko kwezi Nouakchott muri Mauritania, mu mukino uzahuza icyo gihugu n'u Burundi, intamba mu rugamba zigomba kuronka insinzi kugira ngo u Burundi bwizere kuzajya mu mikino ya Afurika y'umupira w'amaguru yo mu mwaka utaha wa 2021. Umutoza mushya w'intamba mu rugamba Jimmy Ndayizeye amenyesha ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mukino bazabashe kuwutsinda. Inkuru dushyikirizwa na Desiratunga Imana uri Kigali mu Rwanda.
Kuri no wa mbere mu ijoro atagihindutse niho mu rwiserukira gihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba uza gufata urugendo ugana Nouakchott muri Mauritania, aho Burundi buzokina urukino rugira gatatu mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi izitabiriye ikombe cya Afrika cyo mu mwaka 2021. Jimmy Ndayizeye umumenyereza mushasha w'intamba mu rugamba yasubiriye Olivier Niyunge ko yahawe inkino zibiri ubwo kuwa 11 za kuno kwezi Nouakchott muri Mauritania n'ubwo kuwa 15 Bujumbura bahura n'icyo gihugu nyene, amenyesha ko imyiteguro yifashe neza. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko kugira bizere kuzobandanya muri ayo mahiganwa ya Afrika bategezwa gutsinda izo nkino uko ari zibiri.
Nivyo uravye novuga yuko tutatanguye neza, twarakinye match zibiri, match ya mbere muri Centrafrique turatsindwa, match ya kabiri ngaha na Maroc iradutsinda. Novuga yuko tutarata icizere, haracasigaye inkino zine. Novuga yuko tugiye gushira ingufu zose muri izi match zibiri za Mauritania. Ni match ubiravye mu biharuro uravye ingene zipanze, dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya, tugashobora gutsinda nonga kizere cyo kuba kalifiye kizoba kigaruse. Nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose, turabe yuko izi match zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi.
Mwemenya ko kugira abakinyi b'intamba mu rugamba ntagira ibibazo byo kuba bagarutse Bujumbura mu rukino rw'igenekezo rya 15 urongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kundwi iheze yamenyesheje ko igihugu cyahisemo gukodesha indege izokura abakinyi n'ababaherekeje mu Burundi urukino rwa Mauritania rurangiye ikibagarukana kugira babandanye kwitegura tankomanzi. Ikindi cyamenyeshejwe kuri urwo rukino nuko mu gihe u Burundi bwahora butwara abakinyi 18 muri kino gihe bazotwara abakinyi 25. Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko muri kino gihe cya COVID ari ukuhagabira kuko mu gihe hogira abakinyi batogwa iyo ndwara badafise ababasubiriza vyo hava bitera ibibazo, ari naco gituma bitwaje abakinyi benshi. Muri basketball naho umugwi wa Kern inyuma yo gutsinda New Star ku minota 72 ubandanya kugumana ikibanza ca mbere ukaba utaratsindwa na rimwe mu nkino zitandatu maze gukina. Arsene Mfuranzima awumenyereza amenyesha ko aho bageze uno munsi babikesha abakinyi bitanga n'indongozi ziguma hafi yabo.
Nibaza yuko ari igikorwa cy'abantu benshi batandukanye, harimo abamambre n'abandi bitanga kugira ngo abakinyi bashobore kuguma bari mobilize muri entraînement kuko match zitegurirwa muri entraînement. Hanyuma ikindi nacyo umuntu nibaza yuko icyo twagarukanye ni defense iri solide ku ruhande rwacu kuko ni no mu bihe bya kera n'ibyo byamye biranga kera.
Muri New Star hoho bamenyesha ko batsinzwe kuko hari bibanza bigicumbagira. Christian Shimirimana amenyereza uwo mugwi ati abakinyi baracabura vyinshi.
Ikintu twabuze rekana ngo kuri defense, defense yacu niyari twari mawuda cyane kuko urumva nka pivot bacu mu minota ya nyuma bakwije kandi kera twaye amadribo cyane cyane en plus de ça kera FC todo isite nini cyane kuma mid distance na mashota 3 points. Ico nico cyashane cyatumye kera ni dutsinda.
Muzindi nkino zabaye Muzinga yatsinze urunani ku manota 57 kuri 48 Dinamo itsinda Mutanga United ku manota 88 kuri 43 mu giherezi po bigishije Aigle Noir ko basketball ikinwa mu gutsinda byoroshye cyane ku manota 120 kuri 32 Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana urakoze. Dukomeze noneho ku makuru ya sport n'imikino mu Rwanda ayo mwateguriye kandi murayagezweho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite umukino ukomeye uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Cap Vert ku munsi wa gatatu w'amajonjora mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Kameruni mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mwaka 2022. Ni umukino uteganyijwe kuri uyu wa kane mu mujyi wa Praia. Ni akazi katoroshye ku basore b'u Rwanda batarabona inota na rimwe nyuma y'imikino ibiri yo mu itsinda rurimo. Umutoza w'Amavubi Vincent Mashami avuga ko nubwo hari benshi mu Banyarwanda bamaze gukuraho amaso bishoboka kwitwara neza muri Puver ikizere kigahita kigaruka.
Nubwo bwose uyu munsi tudahagaze neza ariko ntabwo turakuraho amaso kuko mu mibare ni ibintu bigishoboka cyane, wenda mu biganiro uganira n'abantu ubona ari ibintu bakuyeho amaboko bakuyeho amaso, ariko twebwe tujya mu mibare angira ngo iratwereka ko bishoboka. Ni kwesti yo gusa yo kugira umukino umwe mwiza waduha amanota atatu hanyuma natwe tukajya muri kurse, kandi ngira ngo uburyo abasore turimo kubategura dufite videos tuzabereka za Capver ngira ngo ibyo byose bizakomeza kudufasha kugira ngo tuzajye muri umukino ari nka finali kuri twebwe.
Mu bakinnyi bahagurutse harimo umusore ukina hagati usanzwe mu ikipe ya Karayiskakis yo mu Bugereki ariwe Steve Rubanguka, asanga gutsindira Cap Vert iwayo bishoboka nubwo bitoroshye.
Gushoboka ho birashoboka ariko ntibyoroshye, urumva abakinnyi bamaze amezi arindwi badakina amamatchi, ntibyoroshye ariko birashoboka. Twebwe tugomba kwishyura mu mutwe wacu ko tugomba kugenda gushaka intsinzi tukanayikorera.
Mu itsinda ry'u Rwanda kugeza ubu ikipe ya mbere ni Mozambique ifite amanota ane mu mikino ibiri, igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na Kameruni nayo ifite amanota ane mu mikino ibiri. Cap Vert ni ya gatatu ifite amanota abiri, u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane ano wa nyuma rukagira zeru n'umwenda bitego bitatu. Mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura imikino y'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu Afrobasket umwaka utaha. Muri aya majonjora amatsinda atatu azahurira Kigali, naho irindi tsinda rikinire mu mujyi wa Alexandria mu Misiri. Umutoza w'ikipe y'igihugu Vladimir Bosniak yahamagaye abakinnyi 19 akazasigarana 12 irushanwa rigiye gutangira. Muri abo bakinnyi bahamagawe ikipe ya Patriot niyo ifitemo benshi kuko ihagarariwe n'abakinnyi batandatu. Iyi mikino y'amajonjora yo kwitegura Afrobasket ikipe y'u Rwanda izayifashisha nk'imyitozo kubera ko ifite itike yayo ikesha ko u Rwanda ari rwo ruzakira iryo rushanwa mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 umwaka utaha. Tugarutse muri aya majonjora azabera hano Kigali muri uku kwezi kwa 11, ikipe y'u Rwanda izabiri mu itsinda D hamwe na Mali, Algeria na Nigeria. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, ikipe y'igihugu Team Rwanda irimo kwitegura isiganwa rya Grand Prix Chantal Biya muri Kameruni rizatangira ku itariki ya 18 rikarangira ku ya 22 muri uku kwezi kwa 11. Abakinnyi 9 nibo bahamagawe ngo bitabire umwiherero umaze iminsi 5 ubera mu kigo Africa Racing Cycling Center i Musanze. Abo bakinnyi bazatoranywamo abazerekeza muri Kameruni ni Moise Mugisha, Shem Sengiyumva, Jean-Éric Habimana, Didier Munyaneza, Renus Uhiriwe, Eric Manizabayo, Joseph Areruya, Samuel Mugisha na Patrick Byukusenge. Iyi kipe ya Team Rwanda izabiyobowe n'umutoza Felix Sempoma kuko Sterling Magner wari usanzwe yitoza yarangije kontaro ye y'imyaka 5 ikaba itarigeze yongerwa. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagi mwakire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Njuti banguanyi bara jiru di Amerika ibiganiro twabateguriye bigeze ku musozo. Tubashimiye cyane kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu ijwi rya Amerika. Nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abamfashije kubibagezaho. Fasil Gebehu ni we wegeranyije amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muri hose muri byose. Mukomeza kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Tubararikire kandi ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika. Memories kandi kugiraho mujye. Radio y'u Rwanda ibageza bitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye, iri ni ijambo ry'ibanze ribageza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi byarateye igikumu ku masezerano mashasha yo gufashanya mu byerekeye kwivuna abansi. Ayo masezerano yatewe ku igikumu mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo aheruka kugira mu Buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi Mark Esper. Ayo masezerano azorekurira igisirikare cya Amerika n'icyo Buhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satellite. Ivyo bikazokomeza ugukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mike Pompeo avuga ko Amerika n'Ubuhindi biko bikomeza ugukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo bitegwa n'umugambwe wa gikomunista w'Ubushinwa.
Our leaders and our citizens see with increasing clarity that the CCP is no threat to democracy, the rule of law, transparency.
Pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza ku mugambi wa gikomunista mu Bushinwa udacuditse na demokrasi, ubutegetsi bugendeye ku mategeko, gukorera mu muco hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu mazi bahari Pacific. Inkingi y'ubwigenge n'iterambere y'akarere gaturiye Indonesia na Pacifica. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Mike Esper avuga ko mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza cha COVID-19 n'ibindi bibazo bijanye n'umutekano, ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi birakomeye cyane kuruta imbere yaho mu mugambi ukubahiriza umutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu.
15 years after the conclusion of the first US-India defense framework, the defense ties between our two nations remain a key pillar of our overall bilateral relationship.
Espe avuga ati nyuma y'imyaka 15 habaye amasezerano ya mbere gukorana mu bijyanye n'umutekano hagati ya Amerika n'Ubuhindi. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ni inkingi ikomeye y'imigenderanire rusangi hagati y'izo mpande zibiri. Bifatiye ku mugambi n'inyungu bisangiye, izo bihugu birakorera hamwe mu byerekeye gushigikira karere ka Indonesia na Pacifica kigenga kandi kuguriye kuri bose, cyane cyane umuntu aravye ibikorwa by'agasomborotso no guhungabanya umutekano witera byiyongera by'Ubushinwa. Mark Esper avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kwiyemeza ku byerekeye gukorera hamwe n'Ubuhindi mu bijyanye n'umutekano, hamwe no kuganira uburyo bw'ukwagura ugukorana mu byerekeye umutekano mu karere, haba mu bya gisirikare cyangwa mu bucuruzi bujanye n'ivyo kwivuna abansi. Ivyo birimwo ugukorana mu byo kwivuna abansi gutera kwiyongera mu ibahari Indien mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya no mu karere kose gaturiye Indonesia n'ibahari ya Pacifica. Ukwiyongera kugufashanya mu by'ukwivuna abansi hagati ya Amerika n'Ubuhindi byibonekeje mu myimenyerezo iherutse kuba hagati y'igisirikare kigwanira mu mazi cy'Ubuhindi n'igisirikare cya Amerika gikoresheje ubwato butwara indege z'ingwano USS Nimitz. Byongeye Amerika yarahanahanye amakuru yerekeye ibya gisirikare n'Ubuhindi, ikaba iriko ikora kugira ishireho uburyo bwo gusangira amakuru mashasha ku byerekeye kugwanya abakoresha ibyuma nyabwonko kugira abakuru ubugizi bwa nabi, hamwe no kongereza ugufashanya mu byerekeye gukorera mu kirere kugira ivyo bihugu bihangane n'ibibazo biriko vyibonekeza muri iki gihe. Ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi, ibihugu bikomeye cyane mu bijyanye na demokrasi kurusha ibindi ku isi, kubandanya gukomera no kwiyongera cyane.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.